kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siya gatanu muri kumwe na Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Ingora za FNL mwazumvise. Ingora ne za mizere barundi mwazumvise. Icyo kibazo cha mizere barundi kirakwiye kuva mu nzira.
Uyu ni Vesahi Nguvu umudasigana w'umugambwe Iprona ari mu mwiherero w'abanyepolitike b'abarundi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ainda biciye ku masonga mu kanya kuva kuri no wakane abanyepolitike b'abarundi bari mu mwiherero w'iminsi ibiri mu ntara ya Kayanza. Bimwe mu byo bagarutse ko nukuraba ingena amatora yo mu 2020 yoba atakanenge mu tekano ntangere. Umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka ni wari kwarakurikirana ivyo mu mwiherero.
Abanyepolitike bitavyo mu mwiherero basabwa n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano bituruka ku rugwizira gorongora ayo matora yo muri 2020. Ariko bamwe basanga haragahaze icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agatorwa asa asaba ko gukumira abandi byo hagarara. Yitanga ko akarorero ko nabo basangiye urunani rw'abigenga ataburenganzira bwo kwidegenza mu gihugu bafise.
Hano focus na matora c'est une bonne chose. None amatora akogwa nabandi akogwa naba citoyen je pense. Alors la question qui se pose ngaha ni iyi: on est citoyen quand on ne l'est pas quand? Kuko umurundi wese akivutse kiri umwana mutoyi ire citoyen mu gihe avutse ku bavyeyi b'abarundi canye arashaka no kuba umusitoyen yaburose. None ko muvuga ngo ama coalition abaho igihe cy'amatora donc campagne igeze deux semaines de campagne niho abantu baba basitwaye ahasigaye ntibaba basitwaye. Umwe arekurirwe kuyumvira ibazo by'uBurundi abyiyumvire ko ubundi ngo rego kirazira.
Ive Sahinguvu umudasigana atemera uburongozi bw'umugambwe Iprona asaba ko abigenga boronka ubwigenge bagakora politike. Afatira ku rupapuro rw'inzira Fedorute ko muri 2013 gwemerera umurwi wabo bantu kuja mu matora bigenga.
Ingora za FNL mwazumvise. Ingora neza mizere barundi mwazumvise. Icyo kibazo cha mizere barundi kirakwiye kuva mu nzira. None ko mbona hariho are ya cour constitutionnelle ndabigarukeko ivuga yuko ari asimilo parti politique kiriho harya. Ibyo babigize kera kuko leta yashaka yuko itabimwe muri leta iraba abandi baronse 5% ingene boja muri leta cyaraborohereza baca baca kuri ako kantu kugira ngo batore inyishu. Mbega fonctionnement des partis politiques zozo ya amizero tuvuge akoko ni kokora kugira babareke babandanye baturinde inyishu babandanye bagira des activités yego yatanze inyishu harya ngo la loi sur les partis politiques none kera ko ba la loi la constitution ivuga ko va au gouvernement les partis ntibavuga les indépendants les partis qui le veulent et qui ont 5% ariko mwarahinyanyuye mwarahinyanyuye kugira ngo abo rezendepanda bashobore kuja muri leta. Ubu hani mwohinyanyu
ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wawo abona ko ziguru zuguru abarundi barimwo zituruka ku bubeshi bwaranze abarundi na cyane cyane abanyepolitike. Evariste Ndayishimiye agaruka ku bijanye n'urwi wo gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha.
Mwaranumva ariko baravuga umugwi severe bawo bakawutyoza bamwe ahandi bakavuga kumenya ntacyo ushoboye mugasindigira numva nico batuvuga ukuri sindira numva uvuze ati erega reka twicara amakosa twebwe. None nk'ubu bo tubwira abo basinya amasezerano y'Arusha igituma 2025 vyashitse bataraheza ivya severe kubera iki? Kugira tumenye imitego uyu musenyeri azohura nayo erega ijya yatumye mutabikora niyo nabahura. None muri mwese ko muri mvuga kuri ko mutamubwira ndabwiye yuko ikintu cya mbere maze kubona mu iki gihugu cyacu ikinyoma.
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD asaba abanyepolitike bagenzi we kuva muri sokwe niruze bagafatira ku bitagiye mu ngiro muri Fedorute yo mu 2013. Igikorwa nk'ico cyatunganijwe kandi n'ibiro by'umuhuza Edouard Nduwimana mu kwezi kwa gatanu guheze. Icyo gihe kwari kurabira hamwe ingene umubano w'abanyepolitike wifashe mu gihugu kumuga mukuru w'Intara Kayanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka, makuru yacu tubabandanirize mu gisata cy'ibidukikije. Mwari muzi ko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe abakingiye ibidukikije. Ishyirahamwe APBE riharanira gukingira ibidukikije ryarabitahuye, gutyo ritanguza umugambi wo gukoresha udusaho mu Burundi. Umunyamakuru wacu Elo Juri Kaneza atangura inkuru yiwe adushikana hakorega utwo dusha usaho.
Ibi dukoresha rero impapuro zimwe tugura turi kwibarabara rya 12 ni 42 muri karitsiye Gitega zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Ibiga n'impagaritse umugabo w'imyaka 32 w'abana babiri ari mu nza korera mu dusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi. Uwo mugabo yabwije urya Amerika ahavuye icyumviro cyo gukora utwo dusaho.
Nabona umwanda amashashi atera nge natahura murabona umwanda udukwikuje ibintu byose batama barabara undi mwanda aho warabora ariko amashashi nabo ndi umvira amashashi kera na twakoresha nk'utu dusaje duto utudusaho
ndega no ndiko dusaho dukozwe muki
hanyuma rero n'izindi cyane cyane tube dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kwere gipapuro gitaye nacho gitaye nabi ki mu bintu bita ama POP polio organic persistent niho rero twagiye kubasigura muhinguri izi mapuro zanyu twoshaka kuzikura mu kindi kintu kwera mugiye kuzita guco muzoriha transport muzori hiki mwabakozi bo kubipakira kubisesa cyara twemerera
mu bushikira nganje bidukikije uyu mugambi babonamo intererano idasanzwe Heminda yishimiye ajeje kumenyesha makuru mu bwo bushikira nganje
aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mukubunga bunga cyane isi yacu ari dutunze
uretse ko bibafasha mu kuronka amafaranga harimo na kandi kantu kubuntu mwabonye nyamwera ringaha kimuga cyacitse kuguru kiri ngaha mwabonye nk'ikiragi kitavuga
bamwe muri aba bagendana ubumuga twabasanze ukivi kuri uyu wa gatanu Janete Muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 19 numwe muri bo
cende ko ndakora ibijanye n'amambraje yo gusumiramwo kugira ngo trai kwa kwa nyama chache kwa ya gamanya maurundi bukevu ikinu chahi induze na hora nili kwa ni chatana kimge ngoro msara maya kachiro dikonda kora mhamba sashama za kwa ya tukudi ila noro kanaga sabuni
udusawu duko kwa nishira hamu ya pede tuwa hawa duko ya kwa hanza yu burundi uuni magali sasanga na weyo kwa risoko muza makungu
udusawu tura avzeno mkarele ka East Africa tuwara gani na nawa nubenshi nukufuga bose bagira makoma ande mu Bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu Bushinwa ubasigaye bikoresha ayi wanje tubashira namazina abashaka na bibiste bakeneye hagiye nishaka agiye ubutegetsi nacyo buza ko utodusaho koshobora kudukorera nga mu Burundi tugakwiragizwa no muri East Africa no muri Afrika yose
udusaho dukorwa n'ishyira hamwe ya PBE turubwoko bwinshi hadutekera ibintu bitaremereye nk'irobo n'udushobora gutwara ibiro bigera kuri 15 utwo dusaho dukozwe kandi ku buryo dutekegwamo ibintu bitose ntidutabuke eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukoma nk'uko bisanzwe iminsi yose ya gatanu nkano mango ijwi rya Amerika tubashikiriza agakino muri kirukuri.
Kanda zinyeza kwa tarito. Kyo nda zicho ba mhoi.
Nda gitora.
Naka tine kumuronga na paparis.
Jenda vizi. Nane kwa wandi wakarunga.
Shasana. Iyo nza kumumurenge. Wari kubona ubudasa. Wari abakoba tari kumba kia kibanza cha John. Uyu baza kujya andushu rambe mu burozi.
Gasore. Naho vuguko. Je mbona kazi katanzu hakurikije wantegeko kandi kumugaragaro.
Kashareka. Wowe ko baguha igifuka munwa.
Oya. Oya, eka nta gifuka munwa ngaho. Nakoze ikibazo nk'abandi ngira sho.
Aba bambira ashaze.
Ndumva amanota menshi. Oya. Cyo gituma ampaya kubu kontab. None musingiye kuhagarira kandi umuseru.
Haga nawe ubya ntiwoshya bwose. Wosanga nawe hajya bagukinye na utabiye. Haya Alice nase barazi cyo bafunye.
Oya, Alice ntumwimbira uko atari. Oya, nimba bagushize mu manoeuvre no kuvuga niyo manota waronse. Genda rero ugakore.
Inde?
Aha, wewe nyine.
Jewe mwene mugize nje kwikorera amasanduku. Bangaye.
De toute façon, wa kiwanza cyawe n'ikiburu gisimbira.
Baragasimbira mu mahwa. Inde y'umugayo jewe. Murajya.
Oya. Emugaye Sandra ibizi birakomeye rero uko niko yumvira ubugasore
basha uko
none gasore tuzomugira gute gasara
bizi
yo ugo munda ruranse beka yemwe nanje ndakwaye munda yo ibi bizi byo mu mwonga yo abiza kutumara yo aho je kwa sukumwe yo gume ko harukaye kayemwe yo muntu wahurijo kirupe yo hewe kirupe yo nasebiranse yo mbehegwe utine abantu bakeneye sukumwe ngahamwe kambi uko bangana uruba ukagwica matwi ntuze vayo vayo bisabandi
anho nga nabo ntibahano mwanyu muntu kumpa hoya yamene amatwe kanutse ubwo kabanye ubwo bavamwe bwarapfumwe urabona ya marushwa banteka ntu
yo oya ndaruhutse na gatoya yo
bitwi
sa
yo ore kurandodorera ko mwataye umutsima
eh zinamenye ko ari wowe mafoza imbabarira n'ukuri mugabo nawe watebye nuko nyine naje ndashyibitera bitezura
sije wowe ayo mbonye je wo muri kino
ntumbari
nakuvuga ngo ngurandara mwisahi yimwe gusa nikubise mu kabine nshurizo
zitatu kana tukore kenshi uhavuka amazi mu mubiri
oya nubundi ngira nuno yabapfa barakora iki binaho nagendeye
muza
sinayibwaho n'abantu banezerwa abandi bariko barahwera
emwe mbona badukenyereye iyo wumva ubu naho dukizwa niki reka naje nafashwe kandi turi benshi womera nk'ushika iyo mwikambi wo kumigwa reka nakaga
oya sinja kure sinja kura yateze gatoyi gusa zohava byangira mu nzira zirakubwira ko ari ku munota ku munota
ego wambwiye emwe aya mazi yo muri imyonga nabonye ko atotugirira ingaruka mbi
ntiragize nzigeze abanyabugo babigera nkana
nkana
nukuraba ahubwo ko atafite amayame cyangwa bituma turwara mu nda
ntibyoshoboka
urazi ko batwanka kandi bashaka kuduhonya
kandi impuze yo none rusange ga ntitwazimye imigezi ko tutari bwagware
nukuperereza neza tukabimenya abo naho bataniye na ba baseruko birusange
by'ukuri
na Masato Maso ugesera busa wese guhongera imvura mu mvura
yo ariko inziko yabo je wirandangaza none twopfa twese hoho bo kunguka iki
bo kunguka ko ivyabo baca baguma babisakangira bo onyene none we ntucu bibona
kubwico bakareka kandi yose imundi gatikira ereka beshi bariko bariyarata ngaho mu mahema emwe bakirikwa ejo nibazoramuka kuko baguma biruka ku misozi nabo nyene
kumbare
yego
ewe banyabugo barakadukoreye bagahura nikiza baragapfa wasutane baragahura niyo twahuye kuva mu gitondo umve he
mole
yo
ngo ngasubitiye rero rero ko batanguye
mwumva
yo hafazubira mu kabine rero
oya oya mafu oya nije subira ku kabine ndindira
oya ntibye kunda kwindira ntuze ni
wiri none we gute bayo ingeje wunyerutse hama ndakubise
oya
yego
bitwe oya
yego
nabushije ubunyenye ndaje rekurira
no
ucho yakura biragusha
no nafe erega ni we witebeje mafoza nkubu timba mejeje cyangura abaho gutuma gawe yo gihema ntawe kubona
oya bisha cyaje wewe nawe ngihe cyaje murabona bisha rika bisha
funde
yego
akuruka muhungu tageze cyo guhiga amazi meza erega hamwe kandi beshi bagwaye munda kubera amazi yo mu mwonga
haha
bawe mbatu batahega bawe emba ubwo mbatugire nka wa munsi eshugenda wewe sha ni homa foda rinda biti bipfa mutima ndaki kutwima amazi
mbesha aho muri za mpapuro basi yagiza hamwe ikambi ntiwisomeye ko batwite bihora
kakubiye
nitukira abantu mu maso yabo
ibintu bitabandanya uko iyi kambi yose izicika itogo ry'abapfuye ndakurahiye
wa muntu none atamazi nta buzima
tugapfa ntanga sibya bashako jewe ndatanguye kwemera amafoza kabisa
yego
kutangazura amaso abanyabuko n'ibipfa mutima ubukwimya amazi ntahataniye n'umwicanyi mafoza yarabitoye
oya muhungu
irya
amafoza niwocubica
ati ntucubica
azi ko yamari yiga yamari kararenza
urukamishwanje ibyo avuga nibyo none icyo yabeshe ngaho n'igiki impunzi ntiziko zirafatwa n'indwara ku bwinshi n'isazi abanyabugo bari aho barorera atanu kigo ngo bibatera
sinhariye ko badufata nabi mugabo
ariko
tutangira kubita ibipfa mutima
yiga
twuba dukoze
nkuwe uti tubite gute none aberanda barakarusho sha cyowe bangetse ahantu
birabasha umwaza gucira icyobo imana igucira icyanzu wanyumva babatwe na nadia wanje shaho agrego yugare restora yiwe atacu ndi bumufa
nkumbarire dahira akira yugare tora nadia
ukawa muntu
byagenze gutega funde
yata kuva ivi z'urusange bazugariye ku mupaka abakiriya bagiye bari iyo njorora kamwe kamwe ushika barakama
nkumbwira
ega kubega nizo bakunda hajya kwa nadia
none kafunde
tari hatuma kizama kendo
nico baracimvira be na nora biranka
eka
wari yemeye kuzibazanira sinzi byamugoye
yaje
yo aho rero basha aho ni hatari yumu wa muhungu ibi tosha bigenda gute
urumva ndereje kubita ince no kumabuye dondera kazi ndamuha umutahe yanagure restore
ariko urabona boroka kazi gashibuko ugahawe nande
sinzi mugabo ngeze nadia
ufashiki
nawe ntazoshika mpiga kazi akariko kose nukuri ntazogakora nukuri ndamuha umutahe
ndamuha umutahe ariko gusara n'umwete ntabanyabukutoroka na kazi ndakurahiye
mama
emwe
nibikiga bitwe
ngo mudufashe
ugufashe
mafoza
afoza
barakwaye ararembye
ya
funde ntiwumva bimwe nama ndakubwira yo aya masi yo mu mwoga zakutumara
Karibu.
Sale.
Mama we,
mbega gasi uprize.
Ega mwe narajigira usange.
Eh numba ni.
Eh
ne. Tuje direkto miwa kugusezera.
Bavye. Ya musanda mbiye niyo. Cyane gose. Ikibazo twagikubise hasi kwere. Haje ndira suruse zimene. Sanga rada ni kontabu. Nama bose muzamwamenye.
Eh. Ya komenda
pewe. Papa na mujo ntibabitebeje sha.
Yego.
Bamaze kwafisha mano sa faronse. Bachi batugisha inama byihuta.
Yego, washu pisi te chole fiye.
Merci. Murabaye abafonso ni yenyine
birakomeye. Eh. Sa dufite
ni sitongere.
Nuko ibyo.
Yo,
go ba.
None ndabaza imana ikinone. Oya bro. Inkuru nziza nkiyo ya sasa hoze bro. Oya samari. Reka tugende gutekera sha. Icyo ni depare sha irusanga.
Kuri kunekera bari bya kunyonde. Ama Sandra wala tomboye kwera ego cyane ba
gusubiye gari ufishuro nyine urahebye eh bizogenda gute
oya sha uri tugisangira statue y'ubeti
nzobyiga nzokubwira sindabona ico nzofata
bega sha kuri celibatere gashahu
eh ha nafyone
ubuzima bwa nuyi dukidukubyo uragacamwo
yabo tije ndagire gabashi ndagiye ntabandi mahiboye oya ni mwari konsiga ku depot nuko nari gupostira nandi
oya je kutari interest kubona je ndi mahi
Ora nta kumusiga kuze sha wenyene ga. Eh, ukira wa Jean Marie en plus.
Nawe. Macha kumbatira na kombyeza mu. Nonye singe ma. Kena gikano twa amaze kumenyera aba celebrities geographic.
Imenyere. Ai, menyere ya kagatwe nzoga kumbura abasha nuko.
Kumbuye uzocu kubiturutsinga na gusimbane. Iyo singorane.
Natwe muri weekend. Tuzoza mu kirori kwewe. Uwambwira ko nombara amezi atatu je Alice ntagiye muri boate nibishoboka cyangwa ntabona na mama
utagutagisa imoze nawe
ahubwo ndakeneye kumenya ingene ubusetse ati kumusetse reka sha nta birebire ufite tugenda aramwikuyemo kuko yanyeretse ko tahorasiyo nimwe akeneye kugiranira nanjye oh sinshobora kuguma niruka inyuma y'umuntu mbona nawe yuko atashuhira atagira nte reka namwikuyemo frem
cyari iyo decision wafashe ni nziza Mm. Ukunda utagukunda
ngo n'imvura igwa mu ishyamba
Tashima urukundo rwa sansi nike urukundo mwami naramushize muri pause ubu buye ko nironke yakaje kandi ikindi niyumvise nzoguma nikora akazi kiwanje gusa
bo ari tugende
yo tugende gashasa hari ikintu maze ya propose numva twogikora kitwa tandukana gucyasha along quelque part dusangira kantu tumuseze
n'icyo basha ushaka gatoro simboni de nukuri erega kira kuragonginye kuno munsi
turabo
gusangira quelque chose kanye gato yamaje kuri bya buje gutekera nande cengaruka kwakira sheri wani sandre mera sha sito
okay les filles allons-y
Nadia, funga kufuli.
Bye, and you guys. Bye bye, restaurant mode.
Mungwe. Ninde ya tola fungu?
Tukwara wewe no. Jina wabanda zita kweli.
Ni atari kweli. Hivi tutafanya nini, Nadia?
Tiki nyene kasha no. Bila mutahe, ukuitula nakuwe.
Eh, unakiria? Tena nakuja?
Abo takuza leti uchuguye ubwo tumumarire. Tuendesha.
Tuende. Tumefunga.
Nene nabye bona ko hari kuma kufuri. Pega. Chenye ovu umugozi afite imodoka nziza nkija yoza gufungura ngaha bikinze kutagano.
Atuna nayi sinjo tuende.
Tugende.
Attendez s'il vous plaît. Bonjour les filles.
Salut.
Kwa nini mwafunga restaurant?
Chakula imeisha.
Chakumugizu kuri nora. Turacha hishiki. Tukwa haomze munu. Retora umoja yugae.
Nadia.
Nonika sha. Arabuna kutukwa mazegno kumanura marido. Mbeshe. Nakamaru.
Oh, jolie princesse. Tushavuri ntangura ni nina moya ta.
Tusame baba, siyo kusirika. Tumefunga lote lote.
Ni mapilipa baba. Niite yantumbolo
njiza
ko la charmante dani tena
mani Nadia nitwa Nadia
Nadia asisirike kabisa mademoiselle Nadia, mademoiselle ou madame.
Tute ni mademoiselle. Bon, vile tumekwambia, tunaenda. Bye.
Et non, tu vis chevauca, co, abajolie, gentille fille, que vous êtes, mugira ingorale, tse wendomboro, ni quoi pas, t'as pas sa idée. Pas question, Nadia. Ni paye, numéro, ya quoi, ya téléphone, au moins.
Il y a le restaurant, Nadia, Nanora, Mingo, Yabaya, Kanani, Rabahing, et Kamukuindia, Kobizo, Babigenda. Tumenotu mandani tuwa sumira, inyera nungashikirije kujite yeruka. Mariko mudukundire tuwa tuivu sakabazo tuwa ituwa wajije mweruka.
Kuwana kori, mwenye wugo agiriri mwa wanyalu sangi. Kandi mkuru wea mgie kuwa mkore ikibi, mwunga wita ahuriki, kubiriki.
Umukunzi wa mwikirikuri wa mberi ya gize, itabuga kukibazo tuwa ituwa wajije, nuitwa krema batazira papakti, wisoro orezo. Agiratinu gigi kino mwikirikuri kimazi mnyaka itenda. Kubwa anjo mengo na hanini kuzitatu, kiramara. Ati muzimhamu, ati sijembona masaha ya muliki ukuri, aragezi. Ati ndababgizu ukuri, naguzi radio kubwa muliki ukuri. Na kundo honguru mugore sijasangi ugoko kuwela muliki ukuri. Ati kubjere kekori nabzio, jewe numba, dasa anzo. Ati semuburundi hoba hoba kori wenshi. Na angora nitukosura kubwa muliki azodzi. Na mwe wakini wa muliki ukuri, mukanda Hawaii.
Tuvisoro olezo tuje munhala ya muyenga, ahuma nasewibu hinyuza, agirati, kubwa anjo kori. Kuona giri limu wabanyaru sange, agata kambira mkuru wako yobafasha, bila tahulise chane. Kuko kugira uumva gahinda mgenza wafise, uishira mkiwanza chiwe, bikawali na vya ya kozi. Gari tanduka njelero, na wama wafatia mururiru sange, ingora nezibashiki.
Halinu hundi mkunzi wa mwiki ukuri, ativu ze izina, yatuwa nikenawo njene ashimi nyi fatu ya kori, agirati. Kuona kori, unyavu ugo yumbi imu wabanyaru sange, kani mkuru we, ya mbugia mkiwi wa mkoreye, bila tahulise kuko vjerekana kukori, arumo nuzui kigongwe. Kana zafatira wanu mkivunga, iyo harikosa jakozwe. Kumgiwe lirongu kigongwe, nungu fasha anyabu kwa maho, nao hoba hari chumunu, apana mugenziwe, arangiza ti, ese kori otuwera karurero.
Kujira mahite reze wimuranzu, na wala fitichu ya shikirije, agirati kuona kori, agiri mwa wanyabugo, bila tahulise kukona hawa nuwa ameze nabi, nihabura wabu mutima wimuwe. Bila nezireje chani kuona gizu mutima huo, nigi hugu chacho chowa mwa kori wensi, kumbure hoba hihinduka. Mbuneo na kagyo kogu hanura wano ameze nga mkuru wa kori, kuhu kisubirako, kuko wihoru ngasi ni mkunzu kajani ranya. Awakia wara ya mazirati, wihoru wawe, ugahunye mujango.
Duheleze kuri inyishu ya tanzwe na Adolfe, womo ukeye, yandi tati, bila taulitse kuwa kura giri limu wabanyaru sangi, na humukuru wabuga kuwa mkore ikiwi, wewe alagiregeza kugwanya, kupatila mkivunga, no kugwanya, wa mibusa, ubugango, umwana wimbeba, azirugwango, gwanyina. Unaholeo ni kakanya, tuwasomira, kiwazo kugiche, mwereje, kutega matuki.
Akabazo naka, uri nka funderi ukawufise umugenzi aguma gutera mu vyimviro bibi vyo gukura ku buntu abandi n'uko babakoreye ikibi uvyifatamo gute ukabufise icushikiriza rero bumika ubutumwa kuri za nimero muzamumenyereye 61 ubusa ubusa 93 canke 75 888 995 cari gice c'51 c'igikino muri kirukuri
Chari gikino, muri kirukuri. Muzokwama mwenye kurikira kuri hazi ijwi ya Amerika, nisa segata nukuvisa 12:13 mizumugoro. Muri kirukuri, ni gikino mutegurwa kwa nara benevolentia.
Nukurero nchuti wakunzi ijwi ya Amerika, kawalino ngaha duchie dusozerera ibiganiro vyacu vy'uno mwanya ariko imbere yuko duhanaga hindukira ndabibutse muri make. Ko kuva kuri no wakana abanyepolitike b'abarundi bari mu mwiherero w'imisi ibiri mu ntara ya Kayanza bimwe mu byo bamaze kugaruka ko no kuraba ingena amatora yo mu 2020 yo batakanenge mutekano ntangere abanyepolitike bitavye urwo ruganda basabwe n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano ngendegwa ko bita feuille de route mu gifaransa yo kwisungwa mu nteguro y'ayo matora yamara hari umuco w'abanyepolitike ubona ko akiriho intambanyi icegera cambere c'umukuru n'amashinga mateka mu Burundi ya Gaton Gwasa yavuze ko hariho abanyepolitike bagikumigwa ku rubuga mu Burundi Gwasa yatanze akarero kuru na n'imyizero y'abarundi kugiwe rutagira uburenganzira bwo kwidegenza canke ngo rukore amanama atandukanye makoze mwe mwatwumviriza yakoze facile na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe twari kumwe kuri micro ndayifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu uruganda rw'ijuru rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda rusubire rwatumire makuru turiko turabategurira igihe cy'isaha imwe n'iminota 30.